radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yageze mu Rwanda kuri uyu wa kane, yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma b'umuryango wa Commonwealth. Kuri uyu wa kane i Kigali mu Rwanda haratangizwa imirimo yo kubaka uruganda rwa BioNTech ruzakora inkingo ku bufatanye n'ibihugu by'Uburayi.
This project is framed into a broader support of the European
Union. Uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzu zifite zo kubisangano ryakorerwa inkingo kuri uyu mugabane.
Ambassadeur Nicolas Bellomo uhagarariye ibihugu by'Uburayi mu Rwanda. Abahinga ikawa mu Burundi bakomeje kwinubira ko igiciro bashyiriweho na leta kidahagije, bamwe bayicuruza magendo mu Rwanda.
Mboneyeho n'akagiko gusaba leta ko yo duza basi ikadushimisha kubwira ako gatima ko gusohora ikawa mu gihugu kibaye cy'u Rwanda gahere Burundi.
Umwe mu bahinzi bakawa bo mu ntara ya Kayanza ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugumye ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Ndigirimana. Aloyse, biriho
takize mwiriwe Venise. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Igihugu cya Canada cyatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko kigiye kuzokugurura ambasade yacyo mu Rwanda, izo bitumbereye guhangana n'Uburusiya buriko buragira igihagararo ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yashitse i Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda ejo ku munsi wa gatatu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bivuga icyongereza itangura kuri uyu munsi wa kane. Umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu Melanie Joly yatangaje ko haruhande yo kugurura ambasade mu Rwanda, Canada izogena ambasaderi mushasha mu bumwe bwa Afrika, ariko ibiro byiwe ntibizoba biri i Addis Abeba muri Ethiopia. Hari nyuma y'amasaha make umushikiranganji wa mbere Trudeau ashitse i Kigali. Yavuze kandi ko Burusiya hamwe n'Ubushinwa buriko buragira inkomezi ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji Melanie Joly yavuze kandi ko Canada ikeneye gushyiraho abadiplomate muri Afrika bazoyibera ijisho n'ugutwi kubibera kuri uyu mugabane wa Afrika. Muri iyo ntumbero Canada yifuza kuzokorana n'u Rwanda hamwe n'akarere kose kugira iyo ntumbero yayo izoshoboke. Muyavugwa ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Zimbabwe amasendika y'abarimu yarifatanije n'abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu mu gusaba ko bahembwa imishahara mu madorare y'Abanyamerika aho guhembwa mu ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro. Benshi mu bakozi ba leta muri Zimbabwe bahembwa amafaranga angana n'amadorari hafi 55 ku kwezi, angana n'icy'icumi cyayo bahora bahembwa imbere. Denford Masona, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga bakorera mu bitaro bya leta, avuga ko batakibasha no gutunga imiryango yabo. Abanyezimbabwe benshi mu kumbuga huaniro bakunze kunegura Perezida Emmerson Mnangagwa, bavuga ko atacyo ariko arakora ngo yiteho abakozi biwe. Bavuga ko arutwa n'igihe cy'intwaro za gikoroni.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaragaragaje umubabaro kuri nyamugigima yabaye muri Afghanistan ejo ku munsi wa gatatu nyene. Amerika yavuze ko igiye kurondera inzira yocamo kugira ifashe, harimo no kuganira n'abategetsi b'abatalibani. Umuhanuzi wa Perezida Joe Biden mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan yavuze ko Perezida Biden ariko arakurikiranira hafi uko byifashe muri Afghanistan. Yamenyesheje kandi ko yategetse ikigo cya Amerika kigejwe iterambere ku isi USAID hamwe n'ibindi bigo bikorana na Amerika gutororokanya ibikenewe byo gufasha cyane cyane abasinzikaye. Nawe umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken yavuze ko Amerika iriko iravugana n'ayandi mashyirahamwe y'abagiraneza akorera muri Afghanistan asanzwe afashwa na Amerika kugira barabe icyo bokorera hamwe inyamugigima iteye haheze hafi mwaka Perezida Joe Biden nakuye abasirikare ba Amerika muri Afghanistan inyamugigima yapima urugero rwa magnitude 5.9 yononye ibitari bike mu buseruko bwa Afghanistan aho abantu niburi buri igihumbi boba barahasize ubuzima.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo mu karere k'ubuseruko bwo hagati bw'isi umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov yarashitse muri Iran ejo ku munsi wa gatatu yagiye mu biganiro byo gukomeza guhanahana ibidandazwa no gukomeza imigenderanire mu gisata cy'amasoko ntanganguvu hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ibihugu kwari bibiri biri mu bihano by'ubutunzi byafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Irani hamwe n'Uburusiya bifise petrole nyinshi cyane hamwe na gaze ariko ntibishobora kubishora kubera ibihano bitabakundira kubisohora. Mu rugendo rwe rw'iminsi ibiri Lavrov azoganira n'abategetsi ba Irani no ku masezerano kuri nikelere yo mu 2019 ibibera muri Ukraine, Siria no muri Afghanistan.
Urakoze arugize bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu.
Wanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yageze mu Rwanda kuri wa kane yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma mu muryango wa Commonwealth mbere yo guhaguruka i Londres. Yatangaje ko uruzinduko rwe ruzahinyuza abafite imyitwarire yo kudaha u Rwanda icyubahiro rukwiye nyuma y'uko bamwe bashyize mu majwi gahunda ya Leta y'Ubwongereza yo kohereza abimukira n'abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters biravuga ko Boris Johnson azahura kuri uyu wa gatanu n'igikomangoma Karoli nyuma yaho ibinyamakuru bitangarije ko yavuze ko iriya gahunda nda isuzuguritse. Kuri wa kane ikigali mu Rwanda kandi haratangizwa imirimo yo kubaka uruganda rwa BioNTech ruzakora inkingo ku bufatanye n'ibihugu by'Uburayi. Kuri wa gatatu guverinoma y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, amasezerano agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu Rwanda. Inkuru irambuye asumta Kaboyi.
Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel n'uhagarariye umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi ingana na miliyoni 11 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 11 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya masezerano azafasha Leta y'u Rwanda kubaka ubushobozi bw'ikigo cyayo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, nibyo Minisitiri w'Ubuzima Ngamije asobanura.
Mu myiteguro kugira ngo inkingo zizakorerwa mu Rwanda zizajye ku isoko hanze zigurwe n'abafatanyabikorwa batandukanye n'ibihugu bitandukanye, ni uko tuba dufite iki kigo nyine gitanga icyizere ko umuti urukingo rukorewe mu Rwanda biba byizewe mu gukoresha. Hazabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu, ubushakashatsi tuzakorana, ibikoresho bimwe bya za laboratwari nk'ibyo mwabonye twakiriye.
Ibihugu birindwi by'Iburayi birimo Ubufaransa, Ubudage, Ububirigi, Suwede, Lituania nibyo byagize uruhare mu gutera inkunga uyu mushinga. Ibihugu kandi biri mu bizatanga amahugurwa ku bakozi b'Abanyarwanda bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti. Ibi bihugu kandi byanatanze ibikoresho bizafasha laboratwari z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa kugira ngo iki kigo kigere ku rwego rwego rwo kwizerwa ku rwego mpuzamahanga. Dr. Emile Bienvenue, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti, arasobanura ibigiye gukurikiraho nyuma yo gusinya aya masezerano.
Aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi kuva twamara kuyasinya. Aba mwabonye aha ngaha baturutse i Burayi, abenshi baraguma aha ngaha dukorana iyo implementation plan. Hazajya habaho amanama anyuranye, hazajya habaho kwigisha abakozi bacu, ndetse muri icyo gice cya kabiri nababwiye gifite amayero miliyoni 9 hazabamo umu expert uzaza kwicara hano akamara imyaka 4.
Uhagarariye ibihugu by'i Burayi mu Rwanda, ambasaderi Nicolas Beromo, agaragaza ko uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzozi ifite zo kubaka ikigo gifite inkingo mu Rwanda.
This project is framed into a broader support of the European.
Uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzozi ifite zo kubisangano ryakorerwa inkingo kuri uyu mugabane. Amasezerano ashyizeho umukono uyu munsi azemerera ibihugu bimwe by'Uburayi birangajwe imbere n'Ubufaransa gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda, kugira ngo bigifashe bigiha ubumenyi n'ikoranabuhanga nko guteza imbere urwego rw'amategeko rukenewe cyane kugira ngo izi nkingo zikorwe, ndetse no mu rwego rw'inganda z'imiti. Aya masezerano azigihe kuko ejo tuzakurikira itangizwa ry'iyubako ry'uruganda rwa BioNTech.
Aya masezerano abanjirije igikorwa giteganyijwe kuri uyu wa kane cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa uruganda rukora inkingo mu Rwanda. Uruganda rwo mu Budage rwa BioNTech nirwo ruzubaka iki kigo kizakora inkingo mu Rwanda. Nirumara kuzura, biteganyijwe ko uru ruganda ruzafasha ibihugu bya Afurika gutangira gukora inkingo ubwabyo. Biteganyijwe ko ibyiciro bibiri bya mbere by'uru ruganda bizubakwa ku buso bwa metero kare 800. Uruganda icyo gihe rukazaba rufite ubushobozi bwo gukora inkingo zigera kuri miliyoni 50 ku mwaka. Ku ntangiriro abakozi ba biyoteke bazabanza gukorera kuri urwo ruganda ruzaba rwubatse mu Rwanda kugira ngo bafashe mu kwihutisha ikorwa ry'urukingo, ndetse banafashe mu guha ubumenyi abakozi b'Abanyarwanda kugira ngo mu gihe kizaza bazajye bikorera inkingo ubwabo. Uru ruganda ruzubakwa mu kenge cyahariwe inganda giherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Igiciro cy'ikiro kikawa idatonoye kiracyari hasi mu Burundi. Leta imaze kukizamura inshuro 3 kuva mu mwaka 2015 kugeza muri uyu mwaka, kivuye ku mafaranga 550 kikajya ku mafaranga 800. Ariko abahinzi mu ntara ya Kayanza basanga adahagije. Kelvin Ndayishimiye.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu baganiriye na bagenzi bacu ntibahakana ibyo leta iri kirakora mu kunagura ico gisata. Ariko rero babona ko impinga ikiri ndende kuko ayo mafaranga bongera ku kiro c'ikawa akiri make cyane. Ibyo bakabivuga baravye ingene ubuzima buduga ku munsi mu gihugu.
Icyo dutwa igiciro byo nacyakiriye neza bukebuke kubera aho twashaka ko bageza niho bagejeje, n'imiburiburi twashaka basi bashikana ku 2005 kubera turavye imvune duhura ku iki gitegwa ni nyinshi cyane. Uhereye nk'ukungene twebwe tuyamura rimwe mu mwaka tukaca dukoresha abakozi benshi, haba mu kubagara, haba mu kuyamura, mu kuyijyana kuri izine nabo nyine n'abakozi.
Aho rero twari twibaza ko turiko turatera intambwe ambereete idugize ahubwo dutera dusubira inyuma gose uravye ibiciro by'uno munsi ikintu biguma biduga cyane.
Icyo giciro kidashimishije coba kiri mu bituma bamwe mu barimyi barandura ibiti by'ikawa, abandi nabo bakayicisha mu kinywabi bayishora mu Rwanda aho baronka akarusho.
Uko kurandura ikawa ari kubera ko ikawa idafashwe neza na leta, kandi ugasanga uhateye nk'ibitoke ico hakora amafaranga yigwije nka kabiri ayo wahora ugurisha ku ikawa. Ikawa urashobora no kuhatera ibindi bitegwa mbumbarugo ukabona yuko harimo akarusho gusumba igitegwa cy'ikawa.
Abo barimyi basaba kwicu giciro coduzwa hisunzwe agaciro ico gitegwa gifise n'igiciro co mu bihugu byo mu karere. Ibyo bizotuma ingeso yo guca mu kinywabi ihera burundu. Ikindi abarimyi b'ikawa basaba na gahembo koza karabashikira kare bakanaroswa n'ifumbire hakiri kare. Ibyo bikazotuma bitaho kurushiriza ico gitegwa njabukamazi.
mboneho na kajiko nusawa leta ko yo juza wasi kadushimisha kugira ako gatima kugusura ikawa mugihugu kirayi cy'u Rwanda gahere Burundi ugerageje kumviriza mu Rwanda ikiri cyikaho ngo cyaba kigurwa amafaranga iyo bayaba ibihumbi 10 cyangwa arenga by'amarundi
eka no muruna n'impuza amashira hamwe yitaye igitegwa cy'ikawa Senake murima w'isangi nabo nyene babona ku giciro coduzwa muri ugo runani babivuga baravye ibiciro byo mu karere biza byaradugijwe
tukaba dusaba leta nkuko ikagira kigoro ko yogerageza nkuko abashinzwe amateka babisabye bavuga yuko n'imiburi buri munye w'ikawa yoronka amafaranga ashika 2500 mu gihe byogenda uko cyabona yuko akamurimo yo kuyumvira kubandanya yumvira gucisha ikawa mu kinywayi na cyane cyane ko ikawa y'Uburundi ikozwe yinjiza amahera agaciro aca muri banki nkuru y'igihugu
umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema amenyesha ko ababazwa n'abadatahura akigoro ka leta y'Uburundi avuga ko ico giciro c'ikawa y'ibiturumbwe kimaze kuduzwa inshuro zitatu zikurikirana kuva mu mwaka w'2015 gushika muri uyu mwaka wa 2022
aho twasanze abenegihugu ntibatubwira ngo kuba bamena amaso bakabaha amajana atatu 80 y'amakashi twaciye dufata ingingo ikiro turakiduza ku majana atanu hanyuma turagishyira kuri 5 umwaka uheze yari amajana 7 uno mwaka na majana 8 ku kiro none twaramanutse cyane turi ko tufatira intambwe
ku bijyanye naho n'umwitwarariko w'abanyagihugu basaba ko leta yofatira ku biciro by'ibihugu byo mu karere umushikiranganji Deogide Rurema agira ati
uwo mwitwarariko mwumvise mu benegihugu natwebwe barawudushikirije nicyo gituma muri odeka bariko baragira ibyigwa kugira ngo turabe muri bino bihugu duhana imbibe ibiciro byabo ingene byifashe
ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi byerekana ko umwimbu w'ikawa wabonetse mu gihugu cyose ku isi irangiye y'umwaka w'2021 ushira w'2022 ungana n'amatoni miliyoni 6,490,662 ibice bingana na 95% akaba ari byo byashowe hanze y'igihugu
urakoze Thierry Vendayishimiye abatuye mu zindi ntara z'u Burundi muhinga ikawa mutekereza iki ku giciro gishya mwagenewe na leta ni mudusangize ibitekerezo byanyu kuri Facebook yanyu VOA radio yacu
bakunze baradijwe ya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio iriyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda umuyobozi w'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo Kabeya Makosa François yatumije inama ihuriwemo n'abayobozi b'inzego bose abakuru b'imiryango y'amoko abakuru b'amadini abahagarariye urubyiruko na societe civile ndetse n'abakuru b'amakaritie umunyamakuru w'ijwi Amerika igoma aravuga ko iyo nama igamije gusuzuma ikibazo cy'umwuka mubi umaze iminsi ukururwa n'abahamagarira abaturage bamwe kwibasira abandi abanyekongo bahunga uturere tuberamo imirwano bakomeje kwakirwa mu nkambi ya Nakivale muri Uganda abasanzwe muri inkambi bakeranye urugwiro abashya bayinjiyemo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yarabibonye
Ihunga ni humuka ridashira kuwa nye Kongo bimaze kuwa ibisanzwe kuva mu mpera ya za 1990 ubwo intambara z'urudaca zatangiye muri icyo gihugu. Abanyekongo benshi bo mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahunze inshuro zirenga eshatu barongeye barahunguka, ariko hari n'abandi bahangana n'amakimbirane bagakomeza kuba mu gihugu. Abo ni bamwe mu bamaze igihe bahunga kubera intambara hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya Kongo muri teritwari ya Rucuro. Hano inakivare uko impunzi nshya ziza zihasanga impunzi zishaje zimaze imyaka itari mike, ndetse bamwe hano bahahuriye n'abavandimwe n'inshuti batandukanyijwe n'amakimbirane ya kare.
Ndi umukongomani.
Aba mwari muziranye?
Aba ni batoya banje nabasize muri Kongo, none nabo intambara ranzi bakuyeyo. Je nabonye ababyeyi banje ku byo bahaboneye barapfuye, abaze bose barahashirira, ubwo abantu bari bacihanganye kubayo.
Na Kivare ni igice kinini cyane kinini bya rubyinshi, abaje bashya bajanwa mu bice bya kure cyane ahari ibibanza bidatuwemo n'abandi. Nasanze impunzi maze hano amasaha atarenze 10 zakira ibintu by'ibanze byo gutangirana zibihabwa n'imiryango itabara imbabare. Umwe muri izo mpunzi aradusobanurira ibi bintu zihabwa ibyo ari byo.
Abaduhaye ibishyimbo na gahunga, batweretse naho gutuzwa, twafashe amaparcelle buri muntu. Baduhaye amahema n'amatara n'ibyungu n'umuhini rw'isuka n'imihoro n'ibiti byo kubaka. Tugiye guhita dutangira kubaka ejo.
Aho badutujije ni bari metero 10-20 niho turazingazinga ku kabashi. Ubwo noneho rero utwo dutiti twubakishe.
Abari basanzwe hano baraburira babasha ibyo bakwiye gutegereza muri ubu buzima butamenyerewe.
Uko ubuzima bwa Nyakivare turi hano tuburaga inkwi, turi hano tuburaga amazi. Twe batishoboye rero nyine badupfunguje n'ubukuta, twafashwaga nuko baduhaga imitwaro 2 n'ibihumbi 600 mbere z'abatishoboye. None buno bari turi ku mutwaro gumwe na 3 mbo hari amazi n'ukugura. Iyo munyanje ibisimba byakandagiye amatiyo tuburaga amazi. Inkwi n'amazi ni kibazo.
None ubu ababaje nabo nicyo kibazo bagiye guhura
nabo nanicyo. Mbo none ikindi kiriho, izuba ryaravuye reba nta myaka na kagapolitiko twahinze byagiye biruma, ntaho twabonyemo gusoroma n'ibiro 2 ntawagiye araja mu murima kabiri gusoroma wenda intonore. Ubwo nibwo buzima bwa muntu Nyakivare bwo dufite.
Tutitaye ku ngorane impunzi zibamo hano muri Nyakivare nk'uko byasobanuwe haruguru, ngo Nyakivare haracyari heza kuruta aho impunzi zahunze.
Tuba muri Kongo kuza hano Nyakivara naje ari intambara niyo nzanye nari umungubu biracariyo. Hakigo aho ndi hose ndaryama ngasinzira, ubundi buzima nabwihanganye rutse ko nta ntibyashoboka nje imyaka maze kwanye mira gusubira muri Kongo nje nasubiraje. Nk'ubu ngubu nakwitwa n'insubiye muri Kongo. Je ntonza se muri Kongo narabirahiye, nzamu no muri Uganda nanga Imana mfasha ndiho nzaza nukuretse kusubira mu gihugu cacu muri Kongo nzaza.
Mbo njewe amahoro mfite nyine nuko buno ntakiryama mu shambo. Hari umugore twahunze hamwe inzoka imuruma ibere gira ngo umwana urukonka irasi arasinzira yavuyeho yumye. Mu gitondo bakura humurambo duhunganye ahantu muri Kongo turyamye mu shamba guca. None ico ndi gushimaho Buganda ni kuno kuryama neza, utwo mbonye na nkatujya neza naburara nkanaryama neza ntacyo baguza mfite amahoro.
None aba muraziranye aba baje ngo
aba na abo wacu
uko basigaye yose bakagira amahoro ku mayo kindi giye basigaye.
Ayiwe baba nari kwiga mu shamba, none buno bari gucakura no mu mashamba bari kuzana imbunda ziri mu senda bakongeza mu bagapika kugira ngo watamure bakumve bakwice.
Imbunda ziri mu senda
ingo wacu Kongo ndi wacu.
Nkuko HCE na leta ya Uganda babitangaza, muri Uganda hari impunzi zirenga 400,000 z'abanyekongo kandi abenshi akaba batuye hano Nyakivare. Iyi mibare mishya igaragaza ko izi mpunzi ziyongereye. Muri rusange Uganda icumbikiye impunzi zirenga 1,500,000 zituruka mu bihugu birenga 10, abenshi muri bo bakaba baturuka muri Sudani y'Amajepfo nk'uko iyo mibare ibitangaza. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
muri leta zunze ubumwe za Amerika komisiyo yihariye y'abadepite yo gukora iperereza ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 kuri Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress uyu munsi igeze ku munsi wayo wa gatanu wo kumva abatangabuhamya mu ruhame Toma Kamirindi
ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere 2021 inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika Congress imitwe yombi yari iteraniye mu ngoro yayo Capitol kugira ngo yemeze burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwa 11 2020 inama nk'uko itegeko nshinga ribivuga yari iyobowe na vice perezida wa repubulika abayoboke bo barakiri president Donald Trump barateye bagamije kuburizamo imirimo ya Congress yo kwemeza ko Joe Biden ariwe watsinze amatora. Trump yavugaga ko yibwe insinzi akora uko ashoboye kose kugira ngo agume ku butegetsi. Nk'uko depite witwa Alexandria Ocasio-Cortez wo mu ishyaka ry'abademokrate yabitangaje kuri Twitter mu kwezi kwa cumi gushize, igitero cyahitanye abantu byibura icumi, bamwe bapfiriye mu gitero nyirizina, abandi bazize ingaruka zacyo nyuma yacyo. Mu kwezi kwa mbere gushize ikinyamakuru The New York Times cyanditse cyongeraho ko n'abapolisi bagera ku 150 bagikomerekeyemo. Komite ya Nyeti yo ntiratangaza imibare yayo. Usibye izindi nzego zibishinzwe nazo zirimo zikora Nyeti zitandukanye, Congress umutwe w'abadepite yashinze mu kwezi kwa karindwi 2021 iyi komite yihariye yo gukora Nyeti ku gitero cyo kuri Capitol. Igizwe n'abadepite 9 barindwi b'abademokrate na 2 b'abarepublikani. Nk'uko itegeko rishyiraho iyi komite ribivuga, ibizava muri Nyeti bigamije gufasha inzego zibishinzwe gukumira ubundi bwicanyi n'ibindi bikorwa by'iterabwoba n'ubuhezanguni by'imbere mu gihugu birimo n'ibitero ku nzego za demokarasi y'Amerika. Komite yabanje kumva abatangabuhamya amagana n'amagana mu muhezo, gukusanya inyandiko n'ibindi bimenyetso byose bishoboka. Noneho ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa gatandatu itangira kumva abatangabuhamya mu ruhame bihita no ku mateleviziyo yo mu gihugu. Iteganya inama 6 muri uku kwezi kwa gatandatu. Muri iyo nama ya mbere yo ku itariki 9 y'ukwa gatandatu, komite yamurikiye rubanda inshamake y'ibyo yari imaze kugeraho, ibimenyetso bimwe na rimwe bitari byakajya ku mugaragaro n'ingamba z'abatekereje umugambi wo kuburizamo ihererekanya butegetsi hagati y'abakuru b'ibihugu babiri. Komite yatanze umwanzuro ko uwari umukuru w'igihugu Donald Trump yari azi neza ko yatsinzwe amatora ariko yanga kubyemera, kandi bavuga ko igitero kitituye hasi gutya gusa kivuye mu kirere ahubwo ko cyari cyarateguwe neza. Mu batanze ubuhamya harimo umupolisikazi wahanganye n'igitero kigitangira kuri Capitol ndetse agikomerekeramo. Yasobanuye ko cyari igitero kimeze nk'ikintambara. Kuri uwo munsi kandi komite yumvise umugabo ufata amavideo wari wabashije kwinjira muri rimwe mu matsinda yitwara gisirikari yagabye igitero kuri Capitol. We yumvikanishije ko kuri uwo munsi iryo tsinda ryaje rizi aho rijya rikora ibintu byari biteguwe biri ku murongo neza. Ku munsi wa kabiri ku itariki ya 13 y'uku kwezi, komite yeretse rubanda ubuhamya yafatiye kuri video bwa Bill Stephens wahoze ari umukuru w'ibikorwa byo kwamamaza Trump mu matora y'2020, ubwa William Barr wari minisitiri w'ubutabera wa perezida Trump, n'ubwa Ivanka Trump umukobwa wa Donald Trump wari n'umujyanama we bwite wihariye muri presidence. Bose babwiye komite ko mu ijoro ry'itora bagiriye inama Trump ngo yemere ko akirikanye kwemeza ibyayavuyemo ko amajwi yari akibarura kandi ko abitangaza ku mugaragaro. Trump ngo yarabyanze. N'abandi batangabuhamya bahoze hafi cyane ya Trump babwiye komite na rubanda ko bakomeje gusobanurira Trump ko yatsinzwe amatora ariko ntabumve, ahubwo agakomeza kuvuga ko ari we watowe.
Aha hani ho dusoreje aya makuru hamwe na Mokubel ya Baru wafashije kuyabagezaho turifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwazigiye ruziga ntazimizi baba bisobanuye ko ufite umugira inama nziza umuyobora neza ntahinyuzwa ntahomba uwizigiye ruziga ntazimizi baba mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.